Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza ngaha kuri radio Ijwi rya Amerika cyo muri iki gitondo turi kumwe ku telefone na Professor Leon Sindikumana yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts Amherst turi kumwe kandi na Professor Pascal Niyonizigiye yanonosoye ivyerekeye imigenderanire mu makungu na Diane Nininehazwe ari ibujumbura hamwe na Devi Rwangisha nawe nyene ari bujumbura twashaka tuganire ku bushakashatsi itohoza riherutse kugigwa n'ikigo kizwi cyane ku byerekeye bushakashatsi Pew Research Center cyagize itohoza mu bihugu 39 bitandukanye byo ku isi aho cyasanze abantu batari byake muri ibyo bihugu batera bemera ko ubushinwa buzoruhira kurengana Amerika nk'igihugu ca mbere gikomeye kurusha ibindi ku isi yamara ibyimviro biratandukanye harabibona ukundi Professor Leonce twashaka mu tubwire muri make ibyerekeye ibyo byatohojwe n'ikigo Pew Research Center ico mu bivuga ko
urakoze mbutabashimiye n'abari ko baratwumviriza mu Burundi nk'abatasha ikiganiro kirahambaye kubera nk'uko bivuze hari amatimisi tubona amakuru avuga yuko ubushinwa buriko buratera imbere cyane kandi bushobora no gucokora Amerika uravye ingene umwimbo wabwo utera uje imbere ubushinwa kugeza ubu icyo gihugu cyo mu isi gitera imbere kurusha ibindi uravye umwimbo ugenda wiyongereza ku mwaka ya Twitter Produit National Brut urumva rero nk'uko rero turabivuga nibyo ko amakuru maze iminsi tubona yatwira yuko ubushinwa buriko butera imbere n'ingoga cyane twatuzi ko ari cyo gihugu umwimbo wacu wongerekana kurusha ibindi bihugu byose aya mabenshi rero bakibaza yuko mu myaka mike y'ubutozenga Amerika ukabita iyo ekonomi ya mbere mu makungu cyo nari ndiko ndavuga rero nuko kwanza tukibaza yuko ibyo bimenyetso dukoresha ari byo kabisa bikwiye kutwereka ingufu z'igihugu niyo kito kirateri mbere kija hanyuma tukongera tukaraba icyo bivuga ku banyagihugu basanzwe b'ibyo bihugu hanyuma n'ingaruka bifite mu makungu yose urabye rero ibimenyetso bakoresha mu kuvuga yuko ubushinwa buriko buratera imbere ko buzoha buruta Amerika bakoresha cyane cyane ibimenyetso cyita Produit National Brut ni ukuvuga umwimbo w'igihugu ku mwaka urabye nibyo ubushinwa naho uraba mu myaka itateruka umwimbo wabo warakutse bose urake mu mwaka w'2010 honyene cyo gihe ubushinwa umwimbo wabwo wangana ibice 41% umwimbo wa Amerika nuva 41% ya Produit National Brut ya Amerika mugabo uravye imyaka itaheze mu myaka mu 2012 byari byagiye ku bice 52% uva 52% y'umwimbo wa Amerika tuvuga yuko kabisa ubushinwa buriko buregera Amerika mugabo icyo cyubona mu bice biharo ndiko ndabaha n'ukubona yuko ubushinwa kabisa bukiri kure kugira ngo buhambe ya Amerika
Professor Leonce muravuze ko naho ubushinwa buko buragira intambwe zikomeye mpinga kiri ndende kugira ngo bushikire urugero Amerika igeze ko wabisigura neza
nariko ndavuga yuko buvugaje impinga itari ntoyi kugira ngo bushikire Amerika uravye umwimbo wonye n'ingana ingana mu Bushinwa uracari inusu y'umwimbo wo muri Amerika mugayi ikimenyetso cya mbere nagomba ko dushimikira ko ni icyo bivuga ku munyagihugu w'ibyo bihugu uravye umwimbo wa Amerika kwagereranya n'umwimbo w'Ubushinwa ni ukuvuga ufashe uwo mwimbo wose w'igihugu karabati none ku munyagihugu asanzwe uwo mwimbo ungani umwimbo w'Ubushinwa ku munyagihugu twavuga ko ungana amadorari 600,000 ugereranyije na Amerika umwimbo wa Amerika ku munyagihugu ugana 50,000 y'amadorari ni ukuvuga umwimbo w'umushinwa n'ibice 12% y'umwimbo w'umunyamerika kuvuga income cyangwa revenue cyangwa amafaranga kuvuga uti umunyagihugu afite muri Amerika amwayene umushinwa ni ibice 12% y'umunyamerika ni ukuvuga ubushinwa buracari kure rwose uravye ubutunzi bw'umunyagihugu asanzwe Bushinwa ugeranije n'umunyagihugu asanzwe muri Amerika
kuba ariko baratwumviriza turiko tuganira na Professor Leonce Ndikumana yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts Amherst turi kumwe kandi na Pascal Niyonizigiye yanonosoye ivyerekeye imigenderanire mu makungu tukaba turi kumwe kandi kuri telefone na Diane Nininahazwe ari ibujumbura hamwe na Davi Rubangisha imbere ko tubandanya iki kiganiro turiko tuvuga ku bushakashatsi bwerekeye kugigwa n'ikigo gikomeye cy'ubushakashatsi Pew Research Center cyagize mu bihugu 39 gisanga igitigiri gitera cyongera cy'abantu bemera ko ubushinwa buzohurira kurengana Amerika n'igihugu gikomeye kurusha ibindi bihugu byo ku isi yamariya impari zikaba ari nyinshi kuvyerekeye ico kibazo twashaka imbere yuko duha ijambo Pascal Niyonizigiye tubaze Davi Rubangisha canke Diane Nininahazwe nimba hari akabazo mufise mushobora kubaza Professor Leonce
nibyo Ndese nasiko ubushinwa bushobora gutera imbere kuko uravye abantu bafise ni benshi cyane gose kandi niyo tuko tura mu bihugu byacu tubona ko hariho n'ibintu byinshi biza biva mu Bushinwa ariko nashaka kubaza professeur biga ururimi rw'igishinwa rushobora kubera intambani ico gihugu c'abashinwa naho tuba gifise ibintu byinshi byotuma iyo myaka ariko yatanga yuko kizohava k'ibihugu giteye imbere gusumbya Amerika bidashika ubwo rurimi rw'igishinwa naco rushobora kwica kuri ivyo bintu ama mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu witwa Alain Peyrefitte yaravuze yuko ngo quand la Chine se verra le monde tremblera ntibiriko birateba ko hari mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatatu bakabona umenga ubushinwa buzotera imbere ntibizoguma biri mu majambo nk'uko vyari vyaravuzwe haraheze imyaka igera kuri mirongo itatu
Professeur Leonce
umudamu abaza ibibazo byiza bwose akamaro ntanguye kuri icyo cya mbere ndagifashe generalement en fait iyo inquiétude afise madame niyo ni ukuvuga yuko kugira ngo igihugu gitere imbere bifata imyaka myinshi myinshi cyane amerika isitse ngaha yaciye mu magume menshi byafashe imyaka myinshi cyane ikindi cyane tokwihenda ko ni uko ibihugu byose bimaze gushika kuri nivo y'ubutunzi bweze hejuru bishobora kubandanya byiyongere umwimbu nk'ibihugu bikiri kure ndabaha akarorero jewe mfise amahera atanu gusa nkongera ko amahera ane uwo mwimbu ubwo tumwimbu ni nk'uko nagwite na kabiri mugabo wewe utanga ufite miliyoni ugashyira ko ibihumbi magana atanu turondeye gusa nka UNF yongeye wowe uzomenya ntiyongeye mugabo wewe uratunze kundu icyo rero nicyo tuba kutibagira kuko uravye ubushinwa ni bwoto do croissance yabwo iri hasi ya 10% mugabo amerika ni 2% ibyo n'ibisanzwe ibihugu bimaze gutera imbere rwose bishobora kubandanya bigira to do croissance niniya nk'ibihugu bimaze kubatera imbere ibyo rero n'ibintu bibaza ko abantu bakumva neza hanyuma ibyo byerekeye yuko la culture ururimi bushobora kuba intambamyi nibyo kuko igihugu kugira ngo gitere imbere kizakuba gupenetra mu masoko yo hanze ururimi rero uvuga rurashobora kuba intambamyi mugabo ibyo nabyo n'ibintu nyine bidefoliwa muri iswa hatovira igihe ururimi rw'igishinwa ruzaba ruvugwa n'abantu benshi kurusha ubwo urabaza kubona abantu benshi baja kwiga mu bushinwa bacuruza mu bushinwa nawe rero ruzaba ururimi international mu myaka icyo nuvuga ni uko afete uwo muntu yavuze yuko ubushinwa buteye imbere le monde izotegetswa je nibaza ko atari ibyo kubera byiza yuko mu gihugu hoba hari ibihugu byinshi bifise inguvu economiquement politiquement kugira ngo turonke balance au niveau international kugira ngo ntihabe igihugu kimwe gusa kidikta ibindi byose bibigira ni byiza yuko ibihugu byinshi byaba bifise ingufu haba mu bya politiki haba mu bya ekonomi kugira ngo hageze kumvikana umwe wese yumviriza abandi atakubwira ngo tuyenda kurusha kubera mfite igikano kinini ibyo ni byiza cyane urumva rero nibaza ko harimo ambiye negative ku bantu babona yuko development ya Chine ari ingorane pour le monde icyo biva ko ni uko benshi barafite ingorane kwibaza bati ubushinwa nubwo buriko buratera imbere urabye mu bintu byerekeye politiki ama droit de l'homme ubwigenge bw'abantu biracyari inyuma cyane kuko mu bushinwa umunyagihugu ntavuga icyo yiyumviriye bafite ubwoba alors que urabye mu bihugu byateye imbere ari nka muri amerika ari buraya umunyagihugu aravuga icyo yiyumviriye ira ibacyo bamupfunga icyo rero nicyo kindi cerekana yuko ubushinwa bukiri kure bose densita bose mu byerekeye development social dabise gutera imbere ubunyagihugu asanzwe umunyagihugu asanzwe ntajya amafaranga gusa ntajya produit national brut akeneye kujya ku ishuri akeneye kwivuza akeneye yuko ajya amasaha umukomanga ibyo rero ni amadomene akomeye cyane kandi amerika ikiri imbere y'ubushinwa bwose niba ari nk'akarorero uravye mu bushinwa fate nka icyo twita mortalite infantile donc abana bapfa bakiri bato cyane uravye pourcentage y'abana bapfa mu bushinwa no muri amerika ni dufu donc umwana avutse mu bushinwa afite chance yo gupfa akiri muto iri double ya risque y'umwana ari muri amerika urumva ufashe rero gusa ujya mwimbo wa produit domestique brut gusa akaba ari uraba urashobora kwihenda rwose uri kuragereranya ubutunzi bw'igihugu
reka tubandanye kuba ariko bakurikirana ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri radio ijwi ry'amerika turiko tuganira na professeur Leonce Ndikumana wo kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts Amherst aho yigisha ivyerekeye ubutunzi turi kumwe kandi na Pascal Niyo Nizigiye yanonosoye ivyerekeye imigenderanire mu makungu hamwe na David Rubangisha ari Bujumbura mu Burundi na Diane Nininahazwe David Rubangisha urindire gatoyi mbanze mbaze Pascal Niyo Nizigiye nawe ico yibaza kubijanye n'imigenderanire mu makungu bijanye na politique n'igihagararo mu makungu kuvyerekeye ico kibazo hanyuma ibibazo zo ufise urashobora kubabaza bose uko ari babiri na Professeur Leonce wihangane gato tuze kuri Pascal Niyo Nizigiye wewe wanonosoye ivyerekeye imigenderanire mu makungu ico kibazo kuri ubwo bushakashatsi bavuga ubushinwa na Amerika ubushinwa ko bushobora kuzoruhira kurengana Amerika nk'igihugu gikomeye cyane kurusha kurusha ibindi kwisi. Professor Leonce yari karavuga ku byerekeye ubutunzi n'imibano ingene ubushinwa bukiri inyuma cyane ya Amerika. Uravye ibijanye na politique bijanye n'ivyigisirikare n'igihagararo makungu ubibona gute wewe?
Ivyo nivyo kuva igihumbi kimwe amajana 1988 harabaye ivyo bitandukanye bivuga yuko Amerika ishobora gubisa ibindi bihugu bitura igatukomezi ikabisira ibindi nkuko byabaye mu kahise. Ariko hari abandi barimo bakomeye cyane muri Amerika umushakashatsi akurikirana ibyahise w'umwongereza yigisha muri universite yo muri Amerika yitwa Université Yale yanditse igitabo mu gifaransa cyitwa ngo la naissance du déclin des grandes puissances. Icyo gihe cyanditse mu gihumbi kimwe amajana cyenda 1988 imbere y'uko Homme Chimère Gitemba na Chimère de Berlin. Hama hariho umwarimu w'umunyamerika azwi cyane mu byerekeye by'imigendane y'ibihugu yitwa Joseph yavuze ati Amerika si cyo kibe n'ibindi bihugu rutura byabaye kuri iyi si kuko iruhande y'ubukomezi bwa gisirikare na politike n'ubutunzi Amerika irafise ubundi bukomezi bujanye no kubera karorero isi mu bintu ivyo yise soft power ubukomezi butajanye n'inguvu ahubwo bujanye no kuryohera abandi ukabazana iwawe ukabazana mu vyiyumviro vyawe ukazana mu mibereho yawe udukoresheje inguvu. Amasinema y'Abanyamerika ingene bakina basketball dollar America ibintu bituma abantu bo ku isi yose no mu Bushinwa bashaka kubaho nk'Abanyamerika kandi atawukoresheje inguvu kugira bibemeze. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kumera mu mwanya utari muto. Nibyo mu bintu by'ubushakashatsi nta muhinga n'umwe arashobora kuvuga ibizoba muri kazoza. Nicyo gituma atanumwe yashoboye kumenya yuko kiriya gihome c'i Berlin catandukanya abakapitaliste n'abasosiyaliste aho kizogwira canke aho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zategerezwa guhera kuko ubushakashatsi muri ivyo bintu bijanye n'imibereho y'abantu n'imigendane n'ibihugu nta muntu n'umwe ashobora kumenya ibizoba muri kazoza. Ariko turiko turaba nk'uko abandi babivuze hariho ibintu byinshi byerekana ko Ubushinwa naho muri iyi minsi ya nyuma bwaboneka ko ari igihugu kinyaruka gutera imbere naho ubunye turabizi mwavuze ibyo bintu byagizwe n'irya Pew Research Center byerekana yuko Ubushinwa buriko buramanuka. Kubera iki? Kubera hari ibintu bidashobora guhenda ni nk'ikintu cerekana ko Ubushinwa mu gutera imbere kwabwo bugerageza kurungika ibidandazwa byavyo hanze cyane kurusha kugurisha hagati mu gihugu. Icyo nacyo ni ikintu cerekana yuko Ubushinwa bugifite urugendo runini. Ikindi nacyo ni uko Leta y'Ubushinwa iriko irabura inguvu zo gufasha abantu bagerageza kugwiza itunga hagati mu Bushinwa. Icya gatatu ni uko mu Bushinwa hagati hari iho abantu batunze cyane n'abandi bakenye hari ingorane nyinshi zidakunda kumenyekana cyane kubera Leta itwara igihugu cy'Ubushinwa ni Leta y'abakomunista. Abantu bagerageza gukoresha umukazo nicyo gituma bavuga ko n'agateka kazi na muntu cyangwa ibindi bintu bijanye n'amajambere ya none bitorohezwa cyane mu Bushinwa. Bisigura ko kuvuga buno nyene ngo Ubushinwa bugiye gutembere busha Amerika byo nashoboka. Ariko mu bintu biboneka turabona ko Ubushinwa naho buriko buratera imbere bukoresha inzira y'ibi bihugu by'Abanyamerika by'Abanyaburaya. Ni ukuvuga ko ivyiyumviro bikomeye cyane biva za Buraya biva za Amerika naho Abashinwa nabone bafise ibindi vyiyumviro ubundi bwitonzi nk'ibi vya confucianisme n'ibindi ariko bitajanye n'iki kintu bita ekonomi neoliberale ganze isi ubu. Nicyo gituma turavye nk'ibi vya G2 G2 ekonomi akomeye cyane ku isi ubushinwa na Amerika biboneka yuko ubushinwa buzokorana na Amerika umwanya munini cyane rero n'ibindi bihugu cyane cyane nk'ibihugu by'Iburaya muri G20 bazaye yuko ubushinwa budafise ikintu bwovuga ngo bwishimikize ku buryo bwovuga ko butagikeneye ibyo bihugu by'Abanyamerika cyangwa Abanyaburaya.
Duha karyo David Wangisha kukubaza ibibazo yoba afise abaze Professeur Leonce na Pascal. David
Ego akabazo kanje ka mbere ndakabaza Professeur Leonce mwavuze yuko umwimbu w'Ubushinwa ungana ibice 52% umwimbu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho hari mu mwaka w'2012. Nashaka kubaza ni igiki cuba cyerekana ku bantu bari baravuga yuko Ubushinwa buzofata Amerika mbere bunayirushe, ni igiki cyerekana yuko Ubushinwa buzotera bushika kuri ibyo bice 100% cyangwa bukanarenza? Ndanabibaza kubera imyaka y'igihumbi 1970 cyane na 1980 cyane cyane barigeze kuvuga yuko Ubuyapani bugiye bufate hama busige na Amerika. Abanyamerika benshi barabyemera baranabitinya ubwoba burabatekera, Abayapani nabo barabyemera barabyizera cyane barabishaka cyane, hanyuma mu nyuma ntibyabaye. Ni igiki gishobora kwerekana abantu bitwaza kugira babone yuko bitwaza bimera nk'ibyo byashikiye Ubuyapani, Ubuyapani bugahagarara hanyuma mu nyuma n'Ubushinwa bugateba bukabusiga? Ibintu bene ikibazo cya kabiri ndakibaza cyane cyane Professeur Pascal, mugabo na Professeur Leonce yashobora kukucishura. Harabaye mu myaka yahera nibyo bise intambara ikanyegefuwad Cold War hagati y'ibi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Ibihugu bibiri ari vya rutura ku isi bihangana cyane mbere bikanagwana naho bitagwana hagati yabyo igaca ahandi ikagwana bigahangana cyane. Ubu rero baravuga yuko Ubushinwa nibwo bwaduze kubera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zarasenyutse. Ubushinwa rero ubu nibwo Professeur Pascal yaje kuvuga ati hariyo byo bita G2 Ubushinwa na Amerika, mugabo tukabona yuko bidasa cyo kimwe n'ibyari bihari hagati ya Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Kubera uburabye Ubushinwa na Amerika ni ibihugu bifitanye imigendere myinshi mu by'urudandazwa, mu byuma, buri deni gishyira ibindi bihugu mu investisma, mu bintu byinshi cyane. Ibyo ntibyari bihari hagati ya Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. None dushobora kuvuga yuko naho ni hazoba yini ntambara, sinzi ukuntu boyita, imeze nk'iyo ntambara ya kera hagati y'Ubushinwa na Amerika. Murakoze.
Ndashaka kwishura ubwa mbere Professeur.
Reka tere ni ishuri ikibazo cya mbere, hanyuma ndashobora kunganira Pascal ku cya kabiri. Ni umutwe watoye abantu bazi ibintu bayenge bazi ibibazo byiza cyane. Ikibazo cya mbere ni ikibazo cyiza rwose, abantu babikurenga bibaze yuko Ubushinwa buzohaba buhambye Amerika. Ufashe ukaraba ibiharuro gusa ukibaza yuko atana kimwe kizohinduka yuko Ubushinwa bubandanya bwiyongera kuri ritme bumaze imyaka 10 bwiyongera statistiquement, urashobora guhabura imyaka buzaba bwafatiye Amerika. Ibyo biroroshye mugabo nkuko Umushinga nawe Pascal yabivuze, iterambere ry'igihugu umwimbu ekonomiki gusa, hariho ibintu bita institution bihambaye rwose kugira ngo igihugu cyongereze umwimbu kibandanye kiritable, nta mudurumbanyo uhaba, abantu bose babandanye bajya gukora akazi kabo, bose bakabona yuko uwo mwimbu w'igihugu kabisa uri muri entere yabo, bose bakiza kuja kukibyi bakarimo. Ubushinwa rero ingorane bufise, hari ingorane bufise zerekana yuko kugira ngo bufate Amerika bizobugora rwose. Icya mbere na mbere ni uko muri iyo myaka iheze iterambere ry'Ubushinwa riva kuri exportation y'ibyo babimbura bashora mu masoko yo hanze. Ikintu cya mbere twamenye ni uko ubutunzi bwa Amerika buri baze ku masoko yo muri Amerika yonyine, alors que Abashinwa bateza gushora ibintu byabo hanze kugira ngo batere imbere. Icyo rero ni cya mbere. Cya kabiri ni uko kuko Umushinwa nawe Pascal yabivuze, ni uko umunyagihugu wo mu Bushinwa ntabubasha afise bwo kuvuga icyo yumvira. Ubwigenge bw'abanyagihugu leta irabukontrola cyane, ugaca usanga rero n'ingorane baba bafise nyinshi ntituzimenya kuko ntawuzipfuka. Ibyo byose bikazotuma n'igihe ubutunzi bwotera imbere hazogera igihe imidurumbanyo itera muri icyo gihugu, igihe abanyagihugu babona yuko batishyira ngo byizane hasoje haba budurumbanyo. Nsengera ndabahe example wanje kuri ibyo nabonye cyane niboneye. Igihe nshyitse muri Tunisia mu 2008 ngiye gukora muri Bank African Development, urumva ushyitse muri Tunisia wabwo ati mbega aha ni muri Afurika cyangwa Iburaya, kuko ibintu byasa neza, amabarabara meza, ibintu by'amaserivisi akora neza n'ibiki, kandi nta muntu n'umwe wumva yidoga. Mugabo mwarabonye ibyabaye mu 2018 ni ukubera iki? Umunyagihugu ibyo tunga ntacyo ryaza mu nzu iwe ntajya abona, yaja mu mufuko w'abantu bakeyi ari muri leta n'abegerere nico gituma umushinga ntawe Pascal Kiyakindi yavuze yuko ariho inegalite nini ya cyane mu Bushinwa yuko byinshi biri mu minwe y'abari muri leta batunzi ba cyane mugabo ugasanga umunyagihugu ugasanzwe afite ububasha butoyi cyane ibyo rero bica bituma wibaza uti uwo mwingo nubwo wiyongera icyo gihugu kizogumana amahoro umunyagihugu atabona yuko ariko aragira inyungu muri ubwo butunzi ikindi nacyo urabye igituma ubuyapani gituma butasubiye gufata Amerika ni ukubera ubuyapani ni igihugu gitoyi cyane nta masoko domestiki bafite y'imuhira bafite ibintu byose bashobora kubidandaza hanze ni nacyo gituma iyo mu makungu umwimbu ugabanutse canke amasoko ntaba agisaba imyimbu yawe uca usanga nawe udashobora kubandanya utera imbere uko wahora ni nacyo gituma urabye Amerika ukagereranya n'i Buraya muri iyi krize duheruka Amerika nibwo nayo yarakomereze gatoyi mugabo ugasanga kubera ifite amasoko manini yaha muri Amerika nyine itadepanda cyane y'ibihugu byo hanze uca usanga bobo ingaruka z'amakrize ziba ntoyi kurusha ibihugu biharura ku masoko yo hanze kugira ngo badandaze umwimbo wabo kunganira Pascal amaze kwishyura ikibazo cya kabiri
Professor Pascal
icyo nagomba kongera ko David Rubangisha yabajije ati mbega ko twabona ibiri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abasoviyete ati tukaraba n'ibi biri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ntibisa n'ibyo kuko Abasoviyete umwanya munini bari mu ngwane yerekeye ivyumviro vya politike kuko bari abasosiyaliste bahangwana nabo bita abakapitaliste bashigikiye ku itunga ry'abantu bwite ariko ubu Bushinwa turiko turaba naho bwoba butwagwa n'umugambwe w'abakomuniste muri politike yo hanze y'Abashinwa ivyumviro vya politike sivyo bije imbere iyo twita ideoloji ikije imbere cyane ni inyungu mu vy'ubutunzi turabibona nko muri Afrika aho baza kugira ngo bagire imigendere n'ibihugu vyo muri Afrika bifise peteroli bifise ubutunzi bwo mu kuzima amaminere kenshi ntibarongorwa n'ivyumviro vya politike nico gituma batashira imbere ibi bita amakondisionalite vyo kuvuga ngo abantu bagire demokrasi bubahiriza agateka kazi na muntu canke ibindi bobo kenshi na kenshi baraba cane cane ikintu kiza nk'inyungu yo muvyo ubutunzi nico gituma nibaza yuko naho hari abahinga cane bakomeye muri Amerika nk'uwitwa John Mersheimer yavuga yuko Ubushinwa budashobora gutera imbere budateye ingwano ko butazobandanya butera imbere butagize ingwano ngo bugwane na Amerika cyangwa bugwane n'ibindi bihugu rutura babona ko bangamiye mu by'ubutunzi cyangwa ibindi bya politiki ariko je ndibaza yuko Ubushinwa kubera cyane cyane ndabijya byiyumviro byabo bya confucianisme n'ibindi ndabona yuko umengo Ubushinwa burashaka gutera imbere bugerageje kwegera abantu bakorana bagakoresha uburyo bwose amayeri yose kugira baronke izo nyungu mu by'ubutunzi naho ibya politike batitaho cyane bitoba biba nk'uko babishaka umengo buba bashira imbere cyane amaronko yo mu by'ubutunzi ibiboneka ubu ni uko Ubushinwa nta politike yo hanze bukoresha byo kugira ngo bariko barwanira ibyumviro bya politike cyangwa bariko bagomba gutera ingwana ahubwo umengo n'abantu bo bashaka kugira ngo baronke inyungu mu by'ubutunzi naho hoba hariho politiki iba mu gihugu canke ikiniki batoba bakunda baraze umugambwe wabo utwara canke ivyumviro vya politiki bitwara muri ico gihugu
muri make sinzi Professor Leon sinzi ko Diane hari akabazo yoba afise canke kuko mwanya tubanye muto n'ikibazo kinini cyane tudashobora guheza naho tukumara umunsi mwanya ugiye kundangirana mugire nk'akantu kanyuma mwovuga kugira ngo turangize muri make cyane
mugabo numva Madame Diane menga sinzi ko cyashaka kubaza
Diane muri make cyane wobaza akabazo kanyuma
menshi numva bahuriza ku kintu kimwe yuko Ubushinwa bigoye yuko butera imbere ariko nkuko David yari yabivuze ati harageze igihe Amerika iratinya ko Ubuyapani buzava butera imbere gusoma sinzi ko mwibuka ibiherutswe kuvuga yuko Amerika yoba ikurikirana amakomunikasiyo y'ibihugu bikomakomeye harimo n'Ubushinwa tuvyite yuko yoba ifise ubwoba bw'uko ishobora kurenganwa n'Ubushinwa canke nayo nyene irabona yuko bidashoboka ko Ubushinwa burengana ikibazo ndakibajije ahanini Pascal
mu majambo make cyane mugerageje mwe wamukoze ku mwanya ni muto
yego urumva unazi ibintu ingene bitunganije kuri iyi si ingene bimeze abanyamerika ntibashobora kubura ubwoba barayavye Ubushinwa kuko Ubushinwa buratera imbere ku buryo bukomeye kandi bugasa n'ubugurana Amerika kugira igerageze kugwana n'ingorane ifise nico gituma ivyo bintu vy'iperereza n'ibiki ntivyo dutangaza ko bitegerezwa kuba na Amerika iraperereza muri Bufaransa mu Budagi n'abajya bitwa ko bari kumwe muri OTAN n'ibindi bama bariko baraperereza kugira barabe abantu nyene biyumvira ivyumviro ba
kuyasohora.
Professor Leon, muri make cyane namwe icyo mwo vuga imbere ko turangiza kuri ibyo bibazo byose.
Cyo no kongira ko nuko nkuko Pascal yabivuze ubu amafungu yarahindutse bijya twara tubona kera bijya byabaye la guerre froide n'abarusiya n'abanyamerika ndibaza yuko ibigoye kugira ngo bisubire kuko ibihugu byose birumva yuko bifise inyungu kugira ngo bigire imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Ubushinwa bufise inyungu nyinshi yuko bugira imigenderanire myiza na Amerika kuko urabye investissement yabo bafise, umutunzi yabo bafise biri mu madolari, n'ama assets ari mu madolari. Abanyamerika nyene Ubushinwa ni isoko rininiya cyane rimerewe neza nabo bafise aho badandaza umwimbu wabo. Nicyo gituma mu makungu yose nibaza yuko ibihugu byose bifite inyungu kugira ngo bigire imigenderanire myiza. Nacyo gituma umushinjacyaha Pascal yabivuze, kenshi uzosanga abashinwa cyo bashyira imbere cya mbere na mbere ni ubutunzi, cyane cyane doctrine z'ideoloji. Icyo ni ukubera bazi yuko kubera batera imbere baza kujya gukonkereza amasoko bahagira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu.
Akoze cyane. Iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye cyane tudashobora kurangiza umwanya utubanye muto. Ariko turavuga ku byerekeye itozwa ishasha riherutse kuba ryasohowe n'ikigo gijeje ubushakashatsi gikomeye Pew Research Center cyagize mu bihugu 39 gisanga igitegeri kiyongera cy'abantu batera bemera ko Ubushinwa bushobora kuzoruhira kurenga na Amerika nk'igihugu gikomeye cyane kurusha ibindi ku isi. Yamara hari abatabibona gutyo, iriyumviro n'impari zirabandanya. Twari kumwe na Professor Leonce Ndikumana yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts Amherst. Twari kumwe na Professor Pascal Niyonizigiye yanonosoye ibyerekeye imigenderanire mu makungu hamwe n'abashoboye kubaza ibibazo Diane Ninine Hazwe akora muri Bonesha FM i Bujumbura hamwe na Davi Rubangisha ari Bujumbura nawe nyene. Turashimiye cyane kuri ikiganiro, murakoze cyane.
Murakoze. Aba ari wundi mu dutangiza abandi.